pamoja tukitakia siku njema popote ulipo.
Manda nyakumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumena Jewe Diane nini nahazwenge kwashikiriza amakuru tubafitiye uno munsi kuwa mbere tukayahera kuyagezeho ijya nino kwisi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane mwayavugwa hirya no hino tuyahera ku mugabane wa Afrika. Leta za Somalia na Kenya zarumvikanye kugarukana imigenderanire ya kidiplomasia yatosekaye inyuma y'umubonano wahuje abategetsi b'ibyo bihugu bibiri wabaye je ku munsi w'Imana. Intumwa za Kenya zirongowe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu Rachel Omamo zaragiranye ibiganiro n'umushikiranganji wa mbere wa Somalia Mohamed Hussein Loble. Amakuru ava mu biro by'umushikiranganji wa mbere muri Somalia avuga ko ibyo bihugu bibanyi bimaze amezi atari make birabana ribi mu migenderanire byaremeranije kunagura imigenderanire cyane cyane mu gisata cya kidiplomasiya, ubudandaji n'umutekano. Aya makuru avuga kandi ko perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yaciye atumira umushikiranganji wa mbere wa Somalia kuzogendera Kenya. Mugihe muri Afrika Kenya na Somalia biriko biragerageza kunagura imigenderanire, Amerika n'Uburusiya byo bibandanya byitana bamwana. Ambasaderi w'Uburusiya muri Leta Zunze za Amerika Anatoli Antonov yavuze ko Amerika yasabye abadiplomati 24 b'Uburusiya kuzova mu gihugu igihe visa zabo zo kuba muri Amerika zizoba zarangije ikiringo cyazo mu kwezi kw'icyenda. Uburusiya bubivuze inyuma yaho ambasade ya Amerika i Moscow isabiwe kwirukana mu kazi abarusiya barenga 180 bakorera ambasade ya Amerika. Mu makungu kandi amakungu abandanya ahangayikishwa n'intambara z'urutavana ko zibandanya kubica bigacika muri Afghanistan. Imibonano y'intumwa va makungu iratekanijwe muri inzwi itanguye muri Katare aha makungu ariko araremera impande zegwa n'intambara muri Afghanistan gusubira ku meza y'ibiganiro kugira abashike ku masezerano yo gusangira ubutegetsi igihugu kitarinze kumanyukamwo ibice. Utu twigoro twa diplomasiya turiko dukogwa mu gihe abatalibani bariko baragura uturere ku rubuga rw'intambara naho indege za Leta Zunze za Amerika zibandanya zifasha inteko za Leta ya Afghanistan.
Washington ijwi rya Amerika.
Ahandi havugwa umutekano muke ni muri Nigeria aho abagabo bitwaje inkoho banyuruje umwenegihugu w'Umuswise inyuma yo kurasa imodoka y'abapolisi bari bamuherekeje kandi bamucungireye umutekano hari muri Leta ya Ogun mu manuka ubushira uburengero bw'igipolisi cyabitangaje ejo ku munsi w'Imana. Umwene gihugu mu Swisse hamwe n'undi bari kumwe batwaye ku munsi wa gatandatu bari kwibarabara rya Ibese Itori nk'uko umuvugizi w'igipolisi Abimbola Oyeyemi yabibyitorokanzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP. Muri Afrika kandi ariko mu gisata cy'amagara y'abantu Malawi yarakiriye umuce wa mbere w'icyanzu za COVID-19 zihinguriro ry'imiti ry'Abanyamerika Johnson and Johnson ni impano yatanzwe na Leta Zunze za Amerika ibicishije mu mugambi wiswe COVAX ugamije kugabanganya ku rugero rumwe incancu za COVID-19 ku isi. Izo ncancu 32,000 zashitse haizi ndwi nkeyi Malawi itangaje ko izotangura gucandaga bene gihugu bayo COVID-19 utwigoro two kubakingira muri iki gihe abandura biyongera mu gihugu. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Umbize Kandogo Chiponda yavuze ko inkingo z'ihinguriro ry'Abongereza AstraZeneca zariko zirakoreshwa zaheze. Izi nshacu Malawi yakiriye ziciye zishikana kuzingana 185,000 zimaze gutangwa mu mugambi wa COVAX muri icyo gihugu.
Alize Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguye ukawuhejeje kudushikiriza haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio aturewa akaburungu com Nongere ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 225 31 na 41 mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika ingingo nkuru nkuru z'igice cha kabiri c'amakuru agiye kwibanda mu karere k'ibiyaga bigari igisirikare cy'u Rwanda ni cha Mozambique byarayemeje ko zigaruriye igisagara cha Mucimbo wa Da Praia gifatwa nk'icyicaro gikuru c'abarwanyi bivugwa ko bakorana n'intagondwa zitirira idini rya Islam muri Mozambique
uwo mugi ukomeye intagondwa zari zarafashe zarawise uwabo umugi wabo ari naho batangiraga ibikorwa byose by'intambara ubwo baraza kuba bakoze nk'inyeshyamba nyine badafite aho bajya
Uyu ni Colonel Ronald Rwivanga havugira igisirikare cy'u Rwanda RDF mu mpunyapfunyo hino nkuru cyo kimwe n'urunani rw'amahinguriro mu Burundi rusaba leta guhagurukira ibiturire rwemeza ko bizingamitse ico gisata turazirambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu Igisirikare cy'u Rwanda n'ica Mozambique vyemeza ko vyaraye vyigaruriye igisagara cha Mucimbo wa Da Praia gifatwa nk'icyicaro gikuru c'abarwanyi bivuga ko bakorana n'intagondwa zitirira idini rya Kiislam mu kiganiro Colonel Ronald Rwivanga avugira igisirikare cy'u Rwanda RDF amaze kumpa yasiguriye ikigiye gukurikira hamwe n'ico ukubohoza iki gisagara bisigura mu rugamba u Rwanda rurimo muri Mozambique
numuji ukomeye cyane waruka ufashe runini kunyeshamba uburyo bawutakaje uyu munsi bakaba nta handi hantu basigaje imijyi twari twaravuze yose barayitakaje bari basigaje uyu mugi uyu mugi rero niwo wa nyuma mu mijyi bari bafite ubwo rero turasa naho ugiye gutangira operation twise security operation ni ukuvuga ngo iyo operation yo gukora umutekano mu bice byose tumaze iminsi dukoreramo operation kiri bukurikireho no gukomeza dukora izo operation zo nk'uko nabivuze
muretse uyu iki gisagara muvuze ko mwaraye mubohoje ibindi mwabohoje bingana gute kuva mu kija muri Mozambique ku kwezi kuraheze
twabohoje imijyi iri muri mu karere ka Parma twahera kuri Afungi ahari basi yakorerwagamo abafaransa bo muri Qatar turakomeza tumanuka hepfo dufata imijyi na Zambia kugeza nyine muri uwo mujyi wa Masindao de Praia ahagana hepfo district ya Masindao de Praia hari umujyi wa Mueda aho twahereye turamanuka tujya ahitwa Wase tuva Wase tujya ahitwa Mumu tuva Mumu tujya ahitwa Mutotwe twahafashe ejo bundi dufata ahitwa Manira icyo gikundi kirongera nanone gihura n'igikundi cyavaga ruguru muri access ya Parma bahurira mu mujyi barawufata uwo mujyi rero ni umujyi ukomeye inagondwa zari zarafashe zarawise uwabo umujyi wabo ari naho batangiraga ibikorwa byose by'intambara Mbe ngo utaka zero ngo baraza kuba bakaje nk'inyeshyamba nyine badafite aho bajya aho bakorera na birindiro bazaba
Mbega iyo muvuga intagondwa muhanganye n'abandi n'aba Al-Shabaab nibande muhanganye neza na neza
Bita Al-Shabaab ariko bakaba bafite connection na yitwa ISIL ariko urebye izina ryabo yitwa Al-Shabaab ni gikundi nyine cyo muri Mozambique ariko gifatanyije n'ibyo n'izo ntagondwa zo hano
ego mu kanya marimo biciye ku masonga muri make muvuga yuko ubuko uyo muji bafata nk'ikirindiro cabo mu wigaruriye mwa ubohoje igica gikurikira ari ukugarukana amahoro no kuvuga ko ingabo zose z'u Rwanda uko zagiye muri Mozambique zigumayo cyane ari habaca batahuka ko ikivi cabatwaye igisa nk'igikupisha
yemeje gukora ibintu byinshi harimo gukora izo operation zirangiye ariko twiyemeje ko tuzubaka neza tuzafatanya n'ingabo za Mozambique kubaka inzego zabo so hari akazi karacyariho ubwo rero iyo turangije ifazi turi buhite tujya muri ifazi yo gufatanya nabo kubungabunga umutekano no kubaka inzego z'igisirikare kugira ngo zishobore guhangana neza n'iki kibazo kiramutse cyongeye kuba
ni igikorwa mwibaza yuko kizomara igihe kingana gute icyo gikorwa cya kabiri mutandukiye
biragoye kugira ngo dupese n'igihe turi bumare turi muri icyo gikorwa ariko turaza kureba uko ibintu bigenda ngira ngo babonye ko ibijyambere byamaze hafi ukwezi kumwe ubwo n'ibindi tuzagera tureba uko ubushobozi bugenda bwiyongera
hanyuma abasirikare u Rwanda rwatwaye muri Mozambique kuva mu kija gufatikanya n'umuryango wa SADC n'ibindi bihugu bitandukanye bigize uwo muryango ariko ari 16 ku Rwanda ku ruhande rwanyu baracakwiye abasirikare hari abamaze kwasiga ubuzima hariya muri Mozambique
abamaze kwasiga ubuzima nta n'umwe ndumva ariko hari abari mu bitaro barashwe ariko ibyo bibaho mu ntambara ariko sindakurikirana neza ngo menye niba hari ufite ibibazo bikomeye byatuma wenda hasiga n'ubuzima ariko ibyo turaza kubona raporo
abo muvuga bari mu bitaro bangana gute
nta umubare ntabwo nkuzi ariko ndacyakurikirana ngo nikubona umubare buriya tuzanye ubwira
ku ruhande rw'intagondwa izo mwashoboye gutuza zozo muri azibitigiri byabo abahasize ubuzima bo hari abo munsi
intagondwa ni nyinshi zahasize ubuzima ariko nanone tugiye gupreciza twababwira abo twiboneye n'amaso yacu twatangaje 14 ejo bundi tutangaza abandi 30 hari n'igihe twatangaje 70 ariko ikigaragara ni uko ari benshi kuruta abo ngabo aho twahereye mu mijyi yose ntabwo twaba baratakaje bariya bonye kuko kugira ngo wake umuntu umujyi haba harimo imirwano ikaze cyane
Ronaldo Guivanga muvugira igisirikare cy'u Rwanda RDF mu mpfunyapfunyo turashimire kuri kano kanya muha ijwi ry'Amerika
murakoze
ino nkuru mushobora kuyisanga mu nyandiko kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukome tukiri mu gisata cy'umutekano igisata cya Congo naco gitangaza ko cishe abarwanyi batandatu ba Mayimayi Buhirwa mu bari bamaze igihe kirekire bateze umutekano muke mu kwica abantu kubanyuruza ndetse no kubiba amafaranga babasanze mu kiyaga cya Rusizi kiri muri territoire ya Uvira intara ya Kivu y'Epfo ibindi kuri ino nkuru tubaza mugenzi wacu Vedaste Ngabo ari
Mu itangazo igisirikare cya Congo gikorera muri secteur opérationnel Sokola D cyashyize hanze ku gice cy'umunsi cyo kuri kino cy'umweru kivuga yuko cyarakisha abagwanyi batandatu ba Mayimayi Buhirwa bakoreraga ahitwa Rudaga Ruhoko na Kanga ho muri lokalite ya Rubirizi iri mu kibaya cya Rusizi muri itangazo ry'ingabo za Congo ijwi rya Amerika rifitiye kopi rigaragaza kandi ko aba bagwanyi ba Mayimayi barasiwe mu bitero bagabweho na regime ya FARDC mu 3304 ikorera mu Ruvunge aho abagwanyi batandatu bahasize ubuzima ndetse n'ibikoresho birimo imbunda imwe ya SMG ndetse n'indi ya RPG hamwe n'amasasu n'amabomba gusa igisirikare cya Congo kivuga yuko nta musirikare cyapfushije cyangwa se ngo gikomerekeshe muri iyo migwano umwami gakondo w'ikibaya cya Rusizi n'ije imbere Richard avuga yuko kuba FARDC yishe abagwanyi ba Mayimayi Buhirwa ari inkuru nziza kuri bo kuko bari babujije amahoro abatuye ikibaya cya Rusizi ndetse n'abagenzi bakoresha ibarabara rikuru ry'igihugu ryavaga Bukavu rigana Uvira
twaraga abantu mu ishyamba kugira ngo bamuha amafaranga abo bantu babone kugaruka hari abagarutse hari abo yishe donke bitewe nyine n'ukuntu amafaranga yobangana nibamuha make arica akayaje nibamuha menshi akagarura umuntu ariko amaze gukubitwa cyane umva ibingibi bita mu gifaransa ngo coupure de route nibyo nabyo yakundaga gukora guhagarika amamodoka ava Uvira akaja Bukavu vice versa akanyagamo abantu ibyabo amafaranga n'ibindi bintu bya valeur agahita asubira mu gihugu
Bernard Kadogotondo ni perezida wa sosiyete sivire mu kibuga cya Rusizi nawe yemeza yuko kuba FARDC yishe abagwanyi ba Mayimayi Buhirwa ariyo gushimirwa kuko amakosa abo bagwanyi bakora yo kwica abantu kubanyaga ibyabo ndetse no kubashimuta atabarika bamwe mu batuye ikibaya cya Rusizi bavuga yuko bashobora kubona gahenge kamahoro nyuma yo FARDC yitiye abagwanyi ba Mayimayi buhirwa rusumba zayigwa numwe mu baturage batuye kubwegera
kubera uko abaturage bari babahiyeho kubwoba kubera ura mu Mayimayi ya batega mu mayira nta muturage agenda gahisanzuye agenda gafite ubwoba bwinshi ikindi aho baragira abaturage ntabwo bari bakiharagira aho bahinga ntibahahinga kuvuga ngo baje guhinga nuko bagenda ari groupe kandi urumva ntibiti ntabwo byashoboka buri munsi cyangwa bakabona abantu babaherekeza nk'abasirikare bakabatwara bakageza mu mirima bagahinga hanyuma urumva akazi kabo ntibagakora neza nk'uko bikwiriye muri icyo gihe rero ndibaza kuba iriya groupe arme iri hariya babaye bayenetradi ikarangira abaturage bazidegenza bazakora imirimo yabo neza
igisirikare cya Congo kigabye ibitero kuri abo barwanyi bo mu Mayimayi nyuma yaho umuyobozi w'akarere ka gatatu k'igisirikare atangarije yuko bagiye gutangiza urugamba ku mitwe yitwaje ibigwanisho iri mu turere twa Fizi Uvira na Mwenga nidashira ibigwanisho hasi Afedeste Ngabo kugaragijwe ijya Amerika uvira mu ntara kibuye.
Ijya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nene bice ku masonga nkitangura mu Burundi kuva ku itariki ya 26 gushika ku ya 28 z'uku kwezi kwa 8 hazotunganywa ihayanishwa karuhariwe gy'ibidandazwa bikoregwa muri ico gihugu giswe made in Burundi ihayanishwa rizobera ku mugwa mukuru w'ubutunzi ibujumbura urunani rw'amahinguriro muri ico gihugu rurashima intambwe rugeze ko mu iterambere ariko rugasaba rushimitse leta y'u Burundi gushira umwete mu kurwanya ibiturire bibangamiye ico gisata no korohereza abanyamitahe mva makungu reka ibindi bibandanywe na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru
Ubushikiranganje bw'ikigega cha leta bavuga ko igisata c'amahinguriro giterera ibice biri munsi ya 5% ku mwaka mu butunzi bw'igihugu Olivier Suguru atwara urunani ruhuza abafise amahinguriro yemeza ko ubwo rugero atari ruto agereranije naho batanguriye gukorera hamwe abo bagwizatunga bariko barategura ihayanishwa ry'ibikoregwa mu Burundi made in Burundi y'iminsi itatu rezo bo mu mpera zo ku kwezi k'umunani kuva itariki 26 gushika itariki 28 mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru I Bujumbura mu gutanguza ibikorwa by'iryo hayanishwa Olivier Suguru aserukira abafise amahinguriro arashima ko leta imaze kwerekana twigoro tugaragaza ko gitaho icyo gisata
twashaka gushimira cyane leta y'u Burundi cyane ibanki ya Repubulika y'igihugu iyo yashoboye gushiraho igisata gishobora gutanga amakeduru badasabye inyungu z'umurengera yo gushyira guteza imbere ibisata by'amahinguriro cyangwa n'ibisata by'ubutunzi ni kugira ngo dushobore kugira amahinguriro afise ingufu nyinshi dushobora kongereza umwimbu tukaronka umwimbu usigara mu gihugu n'umwimbu dushobora gushora hanze kugira amafaranga y'agaciro ashobore kuboneka ejo tuzaba dufite umuyagankuba mwinshi gusumba turavye amaproje y'umuyagankuba ariko arubakwa ndetse hari ingomero zishika 5 ziziko zirubakwa zishobora guta umuyagankuba mwinshi
abo bagwizatunga bahamagarira leta kuborohereza cyane cyane mu gukuraho amakori n'amatagisi ku bikoresho bakoresha mu mahinguriro yabo icyo bita exoneration mu gifaransa kugira ngo bateze imbere igihugu
ibintu two turahingura bishobora kuronka akanuvera kugira bishobore kuja ku masoko mpuzamakungu ya karere k'ibihugu bya yase cyo kimwe no mu karere ka Afrika cyane cyane yuko ari isoko rusange ku bibazo byerekeye amafaranga y'agaciro kiracariho mugabo turabona neza yuko mu minsi ya vuba kizoheva gitora inyishu ibyo amakoperative akora bimwe twita matiye premier ari byo dukenera mu guhingura dukoreye mu byo twita repodifini kubera iyo amakoperative abaye menshi agashobora kugwiza umwimbu bituma ugwaruka tutari ruke rushobora kuronka akazi natwe umwimbu wiyongereye tukabana gutanga akazi twongereza akazi mu mahinguriro dusanzwe dufise
aha abagwanya ibiturire babona ko icyo gisata cyo gutanga uturusho mu gukuraho amakori n'amatagisi kirimo igipfungo n'ibiturire byinshi Gabriel Rufyiri atwara ishami Oricome rigwanya ibiturire yabwiye Ijwi rya Amerika ko abatanga ubwo burusho baca bikika mu kiza
bije ya leta bavuga yuko ku mwaka kizira kurenza uburusho bw'imiliyari 18 mugabo bagaca batanga hagati y'imiliyari 100 na 200 ku mwaka ariko ababikora ntibabibazwe ntibabihanigwe twebwe tubona ko ibintu by'ibiturire n'ubusuma ari byo biri imbere cyane mugabo bo bavuga yuko batanze akazi baravye mu mpapuro mugabo ugiye kuraba ku rubuga uno munsi urugero rw'abashomeri mwaka n'igihugu cacu ruri hagati ya 35 na 68% kwijana ibitarigera bibaho kuvuga Burundi bwitwa Burundi mwaka n'igihugu cacu
abafite amahinguriro mu Burundi batangaje ko nabo nyene biyemeje gufasha leta kugwanya ibiturire irihanishwa riri ko riyategurwa rizoba rigira kane mu myaka ine ikurikirana Cyeklave ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Wanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Abakunzi b'imikino na sport ubu naho ni wa mwanya wanyu ayavugwa mu gisata cha sport tukahera mu Burundi aho umuvugo wa butumwa Jean Paul Manirakiza ariwe yarayatowe kugira ngo azorongore ishyirahamwe rya basketball muri ico gihugu atorewe manda y'imyaka ine yamenyesheje amashyirahamwe yamutoye ko agiye ku kivi nabo bakazofashanya kugira ngo urwo rukino rutunganywe hubahirijwe amategeko abarukurikira nabo baruboneremwo inyungu ibi byose Desire Hatungimana arabigaruka ko muri no nkuru yaduteguriye
Ayo matora yabereye mu kigo cha Radetante mu gisagara cha Bujumbura yitabiriwe n'amashyirahamwe 16 y'urwo rukino rwa basketball Jean Paul Manirakiza akaba yitoje wenyine mu gikiringo cyo kurondera abazitabira ayo matora carangiye ari wenyine yiyandikishije inyuma rero yo kutogwa ku majwi 16 kuri 16 yaramenyesheje ibigiye kumuranga na komite yiwe mu guteza imbere urukino rwa basketball
ubu nta mukinnyi n'umwe azasohoka na basketball adafite kontra na club akinamo yani majambo ibyo tukiye kugira kubikorera ko cyane muri 15 zatubirangije kandi bizo determine au début du championnat na ekipe zo bya bakinyi bahoraho iyi biti by'50 mirongo ingahe bitewe kuzobagurisha tuzoba igitigiri gitomoye batayenza kugira ngo babazane nuko tugiye gutegura cyane n'uko kita amategeko ngendegwa ko ajanye n'ibihe bigezweho kugira ngo baboneke abakinyi bakwije amategeko au niveau international twiteguye no kuzogira gute no kuzobashira ku isoko mpuzamakungu apana mu Burundi gusa no gutegura gutendeye ama association yose mango mu Burundi bwose ahantu hayo basketball twibiye tuyishikire ka komite yatowe turabe ibihari kine ama ekipa hari tuyarabe ama tubankuraje ma development akomakomeye ya basketball
mu gihe igisata cy'abigeme gisa n'igicumbagira mu rugo rukino Jean Paul Manirakiza asaba kenyezi kutikumira kandi ko azobashigikira kugira nico gisata gitera imbere
bamenye ko bafite soutien yiwanje ijana ku ijana tuzabyemera n'amategeko ariko kandi hari n'ibyemererwa n'amategeko nibabikora nk'akarorero kugira ngo ngire komite n'abadamu benshi nashizemo baranga akakwemerera yagera muri mu gatana byango nabihinduye bagwanira ibibanza aho bicara aragwanira ibatora mu baraba ariko zobashigikira kugira ngo banagomba kibaze barenganwe canke amadoriance yabo ntashigikira ndifuza kuvura nabo abantu bose bivuza ko durana babigeme baze tuyage ndabarondeye nabandi bantu tuyaga kugira ngo tugiye en development equity basketball feminine
mu mupira maguru naho umugwi wa Message Ngozi wari waserukiye Burundi mu nkino za Cecafa Kagame Cup zihuza imigwi yabaye ya mbere wabo ziko zirabera mu gihugu cha Tanzania washitse mu gihugu uwo mugwi mu rukino rwa gatatu wakinye na KCA yo muri Uganda utsinde igitsindo kimwe ku busa mu zindi nkino wanganije na Kemkem yo muri Zanzibar utsindwa na Azam yaho muri Tanzania igitsindo kimwe ku busa uwo mugwi rero ku manota 4-9 ukaba utashoboye kurengana inkino zo mu matsinda ngo ushike mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma ari nacyo gituma wasezeye amahiganwa uwo mugwi wa Message Ngozi naho utashoboye kurengana ukaba warerekanye ko uno mwaka uhagaze neza mu gihe rero higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi rizotangura ku munsi wa gatandatu w'indwi twatanguye Message Ngozi yariteguye bikomeye n'iyindi migwi ntireza amaboko iri kwiritegura kuri no w'Imana Vitaro yanganije na Kayanza United busa kubundi Flambeau du Centre itsinda Rukinzo igitsindo kimwe ku busa nayo bumamuru ikaba yanganije n'abakinyi b'abarundi mpuzamakungu bari mu karuhuko muri kine gihe ibitsindo bibiri ku bindi igihanga naho muri komine ya Bubanza harabaye kuri no w'Imana amahiganwa yo gusiganwa ku magare mu bigeme ikibanza ca mbere catabukanywe na Delphine Nifasha agize iminota 55 n'amasegonda 41 ku birometero 26 nayo mu bagabo ikibanza ca mbere kikaba catwawe na Musa Amisi akoresheje isa imwe n'iminota 40 ku birometero 46 Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana urakoze ucukorerwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda we agiye kutubwira ageze mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda
Umukino ino cya volleyball u Rwanda rugiye kwakira imikino yo guhatanira igikombe cya Afrika cy'ibihugu mu bagabo no mu bagore abakinnyi b'amakipe yombi bayowe n'umutoza Paulo de Tarso mu Brazil batangiye imyitozo yo kwitegura aya marushanwa azabera hano Kigali mu kwezi gutaha kwa cyenda amakipe y'ibihugu azaza ku myanya ibiri ya mbere mu bagabo no mu bagore azahita abona uburenganzira bwo kwitabira imikino y'igikombe cy'isi umwaka utaha mu bagabo igikombe cy'isi kizakinirwa mu Rusiya mu gihe irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'abagore rizabera muri Polonye no mu Buholandi muri basketball ikipe y'igihugu Rwanda iri muri Senegal aho igomba gukina imikino ibiri y'igicuti mu rwego rwo kwitegura ishoma rya Afrobasket rizabera mu Rwanda mu cyumweru 2 biri imbere abasore b'u Rwanda bazakina n'ikipe ya Senegal ndetse na Guinea muri iki cyumweru nyuma y'imikino ibiri ikipe y'umutoza Cheikh Sall izahita igaruka mu Rwanda ikine undi mukino wa gicuti uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya Misiri tunyarukiye mu mupira w'amaguru mu cyumweru gishize ikipe ya APR FC yatandukanye n'uwari umukinnyi wayo hagati Olivier Niyonzima bakunze kwita Safe iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda itangaza ko uyu musore yaranzwe n'imyitwarire mibi nayo ntandaro yo gusesa ezerano ye mu gihe nyamara nta kwezi kwari gushize impande zombi zemeranyije ko Olivier Niyonzima Safe asubukuye kontaro y'akazi kugira ngo azakomeze gukinira APR FC mu myaka ibiri iri imbere tukivuga birebana n'iyi kipe ya APR FC kandi mu cyumweru gishize humvikanye amagambo yatangajwe na Mupenzi Yeto umukozi w'iyi kipe ushinzwe birebana n'igura n'igurisha ry'abakinnyi aganira n'imwe mu mateleviziyo akorera kuri murandasi yavuze ko umunyamakuru Kazungu Claver wari umaze igihe ari umuvugizi wa APR FC nta bumenyi afite ndetse ngo ko atazi gusoma no kwandika
kuri wa munyamakuru w'itumurokore y'itumurokora bayiteretse bayiba aho ngaho imbere hari uyo umunyamakuru utazi gusoma utubwirwa message mu kiganiro akaba atana yisoma baramuzi abantu bose baba muri sport mu Rwanda baramuzi barahita bamumenya
bamwe mu bumvise ayo magambo banenze iyo mvugo ya Mupenzi Yeto bakavuga ko ikiganiro yatanze cyari kiri mu bwibone bamusaba gucisha amakengo kuko nawe atari miseke igoroye batanga urugero rw'uko nawe ubwe atazi kuvuga amwe mu mazina y'amakipe y'umupira w'amaguru
Gromaria iba interese kuri Jaberi kwimushaka CEO wa Gromaria za hano aramugura mu biganiro noneho bya hagati ya Jaberi na Gromaria birananirana turamubwire se Gromaria niba mwananirana Gromaria tuvugana na CEO ayo
dusoreze mu mikino olympique yabera Tokyo mu Japani yarayirangiye abakinnyi batanu bari bahagarariye u Rwanda bose batashye uko baje umukinnyi wa nyuma waserutse ni John Hakizimana wasiganwe muri marathon akaza kuvamo isiganwa ritarangiye yaje yiyongera ku bandi bakinnyi bane batashoboye kwitwara neza aribo Moise Mugisha usiganwa ku igare Marita Yankurije wiruka ibirometero 5 hakaba Alphonsine Gahozo na Irwa Maniraguha basiganwa mu mukino wo koga uyu musaruro muke ngo uterwa n'imitegurire itanoze nk'uko Pascal Bakomere umuyobozi w'ikinyamakuru impamba akadomukom yongera kubishimangira
cyambere hari abakinnyi bagiye kutumesha kabiri uburyo bateguwe umukinnyi ayankurije Marita yarafite buruse ya olympique ari amafaranga agenerwa buri kwezi ariko ntabugeze abona minima imwemera kujya mu mikino olympique yagiye kutumira aho ngaho tugahita dusimbuka tukajyana mu mikino yo koga uyu mukinnyi Imana iraguha Elwa yagiye muri Croatia mu marushanwa yo gushaka tike kujya mu mikino olympique ariko ntabugeze abona ibihe bimwemerera sibyo kugereranya gusa ariko mu by'ukuri ntabwo afite ibi bimwemerera kuba yagombye kuba ari mu mikino olympique icyo kintu cyo kugenda ku butumire icyo kintu cyo gutegura mu gihe cyose bigihagaze gutyo umusaruro uzahora ari nta
muri iyi mikino olympique irangiye abakinnyi batandatu nibo bagombaga guhagararira u Rwanda ariko batanu nibo baserutse kuko uwitwa Felicien Muhitira usiganwa marathon yirukanwe mu mwiherero mbere y'uko intumwa z'u Rwanda zihaguruka mu gihugu yari Claude Munyandinda I Kigali
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kabe no ngaha duce dusozera amakuru ya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire muri bo harimo Fasil Gebehu yegeranije amajwi yacu kuri micro jewe mwumva na Lidiane Ninahazwe turaza kongera yandi makuru igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 ku makuru yo mu Rwanda no mu Burundi mukurindira mandanye kuryoherwa na programme z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye muri ko mutwumva muherereye ahatandukanye ku isi yose.